ndumva nezowe cyane bwa mbere niteka kuri jewe niteka ku ishuri yanje yandeze ishuri se Makamba niteka ku muyobozi wanje niteka ku gihugu cyanje kubona nashoboye gukora mu rurimi tutamenyere.
Uwo mwana w'umuhungu yitwa Tite Irukwayo yiga kuri lise Makamba mu bumanuko bw'u Burundi akamwimi ni kose kuko yabaye uwa mbere mu bihugu bitanu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko mu mahiganwa bageze mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Ikibazo bakoze kwari ukwerekana ingorane hamwe n'inyungu zoshika mu karere mu gihe hari igihugu gishasha cinjiye. Tito Irukwayo wo mu mwaka w'icumi na rimwe kuri lise Makamba yashimye kuvyandika mu rurimi rw'igiswahili.
Iyo teme wacikora mu ndimi zitatu watoye indimi ushaka Swahili, Angle, e France. Ndaciye nkora mu Giswahili. Inyungu ndasanga ari nyinshi kuko dufatiye nk'ibihugu usanga biri ku nkengera y'amabahari bifite amaporo bimaze gutera imbere hamwe tugiye hamwe hakacabaho imigendanire yuguruye atajye gufata umuntu ku mpaka usanga ibyandoce byinjira atangorane usanga kano karere kacu gateye imbere. Akinumvira ngaruka mbi cyangwa ndaraba nko muri Sudani y'Epfo cyangwa Kongo cyo gihe hari za M23 imigwigwana gutyo cyangwa eske mu gihe bofata bakazinziza hamwe tukajya hamwe hari yari bagwanyi baca baronka kuko hari mu idegenzo byo kugendanira baca mu idegenzo akabaye kujya mu Burundi baje mu Burundi acaba ingorane ugasanga baca bateye umutekano muke n'uwo mwanya kwinjira gitambire kuri harimo nk'igihugukana kiri mu ngorane baca yumvira kajyo bo gitorera inyishu byo bwishagoshira mu guhuza ibyo bihugu biri mu ngorane.
Mu gatabo gato yanditse uwo munyeshuri Tito aratangana umuti w'ingorane zoshika
mu kwinjiza igihugu muri kano karere. Zoboraba ibintu ndasize ibintu bitatu cya mbere ko harimwo agace k'akazi na mu duwa dorome kuyubahirijwe mico gihugu cya kabiri bakaraba umutekano cya gatatu bakaraba intwaro kagimeze bakarambega intwaro yatowe n'abenegihugu cyane ni zimwe usanga itace mateye ubwazibeho zitatonze kubona ko byubahirijwe bakayishyira mu ntuze mu by'agateganyo muri kano karere bakagenda nk'umwaka umwe barabe kajya bigenda.
Umuyobozi w'ishuri rya lise Makamba Tito Yigako na wene aragaragaza akanyamuneza afite kubona umwe mu baregwa biwe yabaye uwa mbere mu karere kose ka Afurika y'ubuseruko. Ni Nahazwe Andre yari yaherekeje uwo munyeshuri.
N'akanyamuneza rero dufite twebwe n'abagize ishuri ryose rya lise Makamba kugira ngo umwana ashike kuri agashimwe twarafashije rero kuva mu ntango kuva bagitangura kwiyumvira nyine bo kwandika twaje tugafasha gukosora ibyo banditse gushika babitange ni nk'ibintu by'igitangaza rero turabishima bigatuma dutumirira ubwa mbere abanyeshuri bose bo muri lise Makamba canke bo mu ntara ya Makamba ndetse n'igihugu cyose kubokwamo babyitwararika kugira ngo ikibanza cya mbere twaraye turonse tuze twame tukironka.
Aho yahabwa agashimwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC kunduheze i Dar es Salaam muri Tanzania yari yaherekejwe kandi n'intumwa y'ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe ibibazo bya EAC. Jean Claude Turizeye ajejwe ivyayo mahiganwa arafise akamo atera abandi banyeshure.
Message nshobora gutanga ku Burundi nuko abana bo mu mashure mato mato iyo twita cycle inferieure kubera nibo dukoresha bo byitaho cyane kubona umwana yabaye uwa mbere mu bihugu bitandatu agakoresha n'ururimi atari ururimi kavukire abantu bo bakoresha urwo rurimi kavukire akaba yabaciye ko akaba uwa mbere umva kabisa ko ari iteka cyane cyane ku Burundi kandi akaba atari umwana wo mu muji ari umwana hamwe wari umwavuga ngo bita mwifire avuka kure cyane umva ko ari igitangaza kabisa. Ikigwa bitanga n'icyahe nuko bibaza yuko abana bo mu muji ari bo bazi ubwenge bo nyene bashobora kubikora ariko twasanze ni bake bo mu muji ari busanga babitoye.
Iruhande rupapuro rw'umutsindo yahawe n'abakuru b'ibihugu bya EAC Tito Irukwayo yahawe n'agasirukabute k'amafaranga angana n'igihumbi n'amajana atanu y'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyoni zitatu n'igice y'amarundi. Namubajije imigambi y'ayo mahera.
Ni byinshi nzo yakoza bwa mbere ndi ku ishuri iyo urose ikintu bwa mbere kiraza guca hamuka umwanzuro hapoze eske nkoriki kurongora si umuti ntaragera kabisa izo bituma nyamuzima.
Bubaye ubwira kabiri Uburundi buba ubwa mbere muri ayo mahiganwa y'ibibazo byerekeye akarere ka Afurika y'ubuseruko yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.